Muri kino gihe abakozweho bari mu barabara kubera amazu yabo yabomotse ibiri mu nzu navyo birononekara n'abanyagihugu bari mu buzima buba yabaye batunze imiryango n'abana babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bari mu maganya adasanzwe.
Twebwe twabonye ko ari ibara ryaguye ntitubona icyo twofata n'icyo dukora.
Ibintu byabayeho inzu yarabomotse ibomokera yose rimwe iba ku ibarabara urumva na kina kimwe dusigaranye
cyabaye ngaha muri Gasenyene n'agahomeranwa kubera amazu menshi yaragorotse bamwe turero katuranapfunagurekaro.
Twebwe ejo haraguye imvura nyinshi haraboneka n'umuyaga mwinshi kabisa inzu zirononekara ziraguruka abandi bariko barangara nk'abapangayi bo burumva n'ingorane nk'uto bafise n'amafaranga yo gucapanga ubunyene acaje mu barabara.
Abanyagihugu barafise icyo basaba leta muri bino bihe bidasanzwe.
Icyo twifuza twosaba leta umubyeyi ugiye dufata umugongo mw'ibi bihe bigoye turimo.
Twasaba ko leta y'ubundi yodufata mu mugongo.
Nuko twosaba leta ko yodufasha kuturosa amabati n'aho tuba.
Twe dusaba ko leta yogira ico ifashije rwose igatabara kubera ko abana baca bagwa mu mporero y'iki gihuhusi ko ntibasubira kwiga amashuri yababaye rwose hamwe tutabona ico twokora.
Hatungimana Richard arongoye zone Gasenyi ya komine Buganda amenyesha ko ivyabaye biteye agahinda ati bataronse ababafasha komine ntaciye kwishoboza.
Abenegihugu bose barifumbereje cyane usibye ko nta ucika urutoki ngo agwihambitse bako bararaba begeranya ibyasigaye kugira ngo imvura niyagaruka ntihave yongera kubihohosha. Nk'abajije intwaro turegera abenegihugu tukabereka ati nubwo byagenze uko si twebwe twabiteye ariko turasaba by'ukuri ababishoboye badusumbya ubushobozi ko bogarukira ku bene igihugu bahuye n'iki kiza dufasha cyane.
Kiretse rero abanyagihugu batagira aho bakika umusaya kubera ibyo biza n'amashuri yarabomotse abana benshi ntibagira aho biga nk'uko bishikirizwa n'abari muri icyo gisata mu ishuri ry'ubuhinga San Salvador riri mu yagurutse hononekaye ibintu byinshi. Niyo buhungiro Salvador aserukira iryo shuri imbere y'amategeko amenyesha ko barengewe na cyane cyane ku imashini nyabwonko zakoreshwa kuri iryo shuri zose zononekaye.
Ica mbere no kubanza kwegeranya ibyononekaye hama twige icyo twokora kugira tubisanure hama igikurikira dukurondera ubufasha na cyane cyane abanyamakuru babitugende baca badufasha kutuvugira hama ikindi gikurikira no kuronda abanyeshwa babarigira kugivyigwa ntibihagarane.
Lieutenant Colonel de Police ntaho batageze Evariste umunyamabanga w'umugwi w'intara ya Cibitoke ujejwe gukinga ibiza n'isibe n'ahatashimye kuvugira kuri mikoro zacu yamenyeshe ko ariko baragira intonde z'abahuye n'ivyo biza be n'ivyononekaye kugira basaba imfashanyo. Amenyesha ko ivyihuta ari ugutanga amabati ku bantu amazu yagurutse no ku mashure ibikoresho vy'abanyeshuri n'ivyo mu nzu n'ibifungurwa bidasigaye inyuma. Naho batageze asaba abanyagihugu gufatana mu nda muri bino bihe bitoroshe na cyane cyane mu guhindara batagiraho barara mu kurindira ko inzu zabo zisanurwa. Itariki 15 za kuno kwezi ibiza nk'ivyo byarashikiye komine ya Kibago mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi. Imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yatumye urusengero rugwa ku bana bariko barasenga 5 barapfa abandi 15 barakomereka. Abajejwe gukinga ibiza basaba abanyagihugu gukurikizana ntaryo impanuro bahabwa n'abarongoye mu bijanye no gukinga ibiza. Desiratungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.